Mubandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti, muteza matuju gya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe kwino genekerezo gya 26 z'ukwezi kwa kane kwa 2017 muri studio ya 5 muri kumwe na Jewe Diane ni nahazwe.
Na Fide niyo ngabo ndabahaye kaze mwese mu biganiro byacu.
Akamo nzi munyapolitike wese ahari hose. Aba ari mu Burundi, aba uri hanze, uri ahari hose. Ngira ndi munyapolitike. Uyu munsi igihugu cy'u Burundi kiragukeneye mu nzira nziza kugira ngo iki gihugu kirengane bino bihe.
Uyu ni Silvestre Ntibantunganya yahoze arongoye igihugu cy'u Burundi ahamagarira abanyepolitike b'Abarundi kurengera inyungu za politike zabo bagashima imbere ineza y'igihugu.
Leta y'u Burundi yemeye icyifuzo cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cyo kugena Michel Kafando ngo abe umuhanuzi wiwe mushasha adasanzwe mu Burundi. Ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu murantunga ishyirahamwe riharanira agateka k'abamenyesha makuru Médecins Sans Frontières ryatangaje uno munsi kuwa gatatu ku bwigenge bw'itangazamakuru ku isi bugeramiwe bikomeye. Abantu 20 barapfuye mu ndwi iheze mu gutana mu mitwe gufatiye ku bwoko kwabereye mu ntara ya Kasai iri mu ruhagarara n'intambara muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Emmanuel Macron, umukandida mu nshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu mu Bufaransa, yakomeye akaruru uno munsi kuwa gatatu n'abashigikiye ubu bahiganwa Marine Le Pen mu buraruko bw'igihugu. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya ku buryo bunonosoye mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Dutangure ku makuru avugwa hirya no hino twabateguriye. Dutangure ku nkuru yerekeye Burundi. Leta y'u Burundi yemeye icyifuzo cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cyo kugena Michel Kafando ngo abe umuhanuzi we mushasha adasanzwe mu Burundi. Alain Diomede Nzeyimana, icyegera cy'umuvugizi wa Perezida Nkurunziza, avuga ko ibiro vya Perezida vyaronse urwete urwandiko rw'umunyamabanga wa ONU rugena Michel Kafando yahoze ayoboye leta mfata kibanza ya Burkina Faso ngo asubirire Jamal Benoma mu gutorera umuti uruhagarara mu Burundi. Ariko Nzeyimana amenyesha ko leta itararonka urwete nyanizina rwemeza iyo genwa, ariko ko yatanze uburenganzira ku igenwa rya Michel Kafando. Yagize ati reka ntishobora, leta ntishobora kwanga igenwa ry'uwo muntu, ni nzobere mu vya diplomasi y'imigenderanire mpuzamakungu, twizeye ko azokora igikorwa ciwe neza. Tasinsi Bomana, umwe mu banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi, avuga ko yakiriye neza igenwa rya Kafando kuba intumwa idasanzwe ya ONU. Abandanya avuga ko kubona abanyagihugu ba Burkina Faso baramwizeye ngo arongore leta mfata kibanza inyuma yaho Perezida Blaise Compaore ahungiye igihugu vyerekana ko ari uwo kwizigira. Yamaravuga ko afise amagenga ko nawe azohura n'ingorane z'uwo agiye kuzosubirira mu gihe leta itigera yemera umudiplomate ashira habona amabi akogwa na leta. Ishyirahamwe rihananira agateka k'abamenyesha makuru Médecins Sans Frontières ryatangaje uno munsi kuwa gatatu ku bwigenge bw'itangazamakuru ku isi bugeramiwe bikomeye. Muri raporo yaryo ya misi isohoka uko umwaka utashe kubwene ubwigenge bw'itangazamakuru bwifashe ku isi, ishyirahamwe Reporters Sans Frontières ryadomye cyane cyane urutoki ku bihugu birimo demokarasi mu kuvuga ko ubwigenge bw'itangazamakuru muri ibyo bihugu bwasubiye inyuma nyuma y'uko ibyo bihugu mu kiringo cy'umwaka urangiye. Raporo y'ishyirahamwe Reporters Sans Frontières yamenyesheje ko gusubira inyuma ku bwigenge bw'itangazamakuru vyibonekeje kurushiriza mu bice aho abategetsi batwaza igikenye batsinze nko mu bihugu bya Pologne, Hongrie na Turkiya. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Reporters Sans Frontières Christophe Deloire yatangaje ku Buhindi ubundi burenganzira budashobora kubahirizwa mu gihe ubwigenge bw'itangazamakuru utubahirijwe. Norvège, Suède, Finland, Danemark n'Ubuholand nivyo bihugu vyubahiriza kurusha ibindi ubwigenge bw'itangazamakuru. Korea ya ruguru iza mu kibanza ca nyuma. Radio Vida America Washington DC mwandanye kumviza makuru yo hejano hino twabateguriye mu karere ka Afrika abantu 200 barapfuye mu ndwiheze mu gutana mu mitwe gufatiye ku bwoko kwabereye mu ntara ya Kasai iri mu ruhagarara n'intambara aho ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibyo byatangajwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU no munsi wa gatatu. Ibiro by'ishyirahamwe ONU muri Congo MONUSCO byamenyesheje mu itangazo ko gutana mu mitwe kwabaye ku itariki 19 z'ukwezi kwa kane mu buseruko bw'umugwa mukuru w'intara ya Kasai Chikapa hagati yabo mu bwoko bw'aba Luwa Luba n'abacowe Pende. Abo mu bwoko bw'abacowe Pende 200 barahasize ubuzima. Abacowe Pende babona ko aribo bakavukire mu ntara ya Kasai bagiriza ba Luwa Luba ko bashigikiye abarwanyi bazwi ku izina rya Kamwina Nsapu. Intara Kasai yaragiramiwe n'uruhagarara n'ubwicanyi kuva mu mwaka w'2016 bivuye ku gutana mu mitwe hagati y'inteko za leta n'abagwanyi bazwi ku izina rya Kamwina Nsapu. Abantu bagera ku 100 barahasize ubuzima muri uko gutana mu mitwe harimo abahinga babiri bishyirahamwe mpuzamakungu ONU umunyamerika Michael Sharp n'umuswedakazi Zaida Catalan. Abarwanyi butegetsi bazwi ku izina rya Kamwina Nsapu bagirijwe n'ishyirahamwe ONU ku bwicanyi bukabije butari buke no kwinjiza abana mu mugwi wabo. Emmanuel Macron, umukandida mu nshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu mu Bufaransa, yakomewe akaruru no munsi wa gatatu n'abashigikiye uwo bahiganwa Marine Le Pen igihe agendera ihinguriro rikora ibikoresho byo mu nzu rishobora kugara kubera ibibazo rifise mu gisagara cya Amiens mu buraruko bw'igihugu. Bamwe mu ariko bakomera akaruru Macron basemereye amajambo avuga ko Marine Le Pen ari president. Marine Le Pen yari yagendeye iryo hinguriro amasaha make imbere yaho. Macron yatangaje ko yaje kugendera iryo hinguriro kubera ashaka kuvugisha abakozi baryo. Yatangaje ko ari byumvikana ko abantu bashavuye mu gihugu ku ingingo zitegerezwa gufatwa. Avuga ko ariyo mpamvu yagendeye igisagara cya Amiens. Amiens nicyo gisagara Macron yavukiyemo, yagendeye icyo gisagara kugira yiyamirize ibyagirizo by'uko yafashe ibintu bimenenegwe mu ntango y'igikorwa cyo kwiyamamariza inshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu ya ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu mu gihugu cy'u Bufaransa.
Hano makuru y'ijwi ry'Amerika havugwa ijyanye n'ino mu yakurikirana iminsi yose nk'ano mango kuri radio Inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi naho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Tongere tugire mwiriwe tu amakuru avugwa mu karere tuhere kucegeranyo cishamwe ryamenyesha makuru batagira imbibe reporter sans frontières mu gifaransa cuno mwaka. Ico cegeranyo casohotse no musi cerekana kubwigenge bwo kumenyesha makuru mwisi bubangamiwe kurusha uko vyigeze kuba mu karere k'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC. Burundi nibwo buza ubwa nyuma bukaba bukurikirana n'igihugu cy'u Rwanda. Umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza yagicirya nino atugira ivyinshi birimo.
Igihugu kiza kwisonga mu kubahiza ubwigenge bwo kumenyesha makuru ku isi ni Norvège kiri ku mugabane wa Buraya, ikurikirwa n'ibindi bihugu bitanu navyo nyene biri mu buraruko bwa Buraya. Ivyo navyo uko bikurikirana kuva ku cya kabiri ni Suède, Finland, Denmark hamwe n'Uburundi. Mu bihugu 180 ishyirahamwe ryamenyesha makuru batagira imbibe RSF ryagizemo amatohoza. Ikiza ubwa nyuma ni Korea ya Ruguru iri ku mugabane wa Aziya, ikakurikirwa na Eritrea yo muri Afrika. Ku mugabane wa Afrika igihugu kiza ubwa mbere ni Namibia kiri mu kibanza ca 24. Igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiza mu kibanza ca 43 kikaba catakaje ibibanza bibiri ugereranije n'umwaka uheze. Mu bihugu bitandatu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC, Tanzania ni ifise kibanza ciza ca 83, nayo Burundi bukaba bwa nyuma ku nimero 160 bukaba bukurikirana n'u Rwanda. Mbega none nizihe nsiguro ishyirahamwe RSF ritanga ku manota yahawe Burundi n'u Rwanda? Duhereye ku Burundi bwatakaje ibibanza bine byose ugereranije n'umwaka uheze, RSF rivuga ko ibijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru vyunyutse kuva mu mwaka wa 2015 aho haba gushaka guhirika ubutegetsi. Iryo shyirahamwe risigura ko amaradiyo yigenga yaturiwe icyo gihe bituma havuka mu nyuma imenyesha amakuru biteye amashurwe leta gusa. RSF rinamenyesha ko abamenyesha amakuru bahamagawe n'abategetsi akatari gake kugira ngo bahindure inkuru baba bakoze, rikabandanya ryibutsa ko abamenyesha amakuru baharurwa mu mirongo bahunze igihugu mbere bamwe muri bo bakaba baronderwa n'ubutungane bubagiriza ko bakoranye n'abashatse guhirika ubutegetsi. ishirahamwe ry'amenyesha makuru batagira imbibe linagaruka kwinyuruzwa ryo menyesha makuru Jean Bigirimana mu mwaka w'2016 nubatahura amenyerengero ryiwe nkuko bihana imipaka Burundi n'u Rwanda birakurikirana kuko Rwanda ruza mu kibanza c'159 ico gihugu kirerwa ko naho cashizeho itegeko rishasha kuva mu mwaka w'2010 ryanatumye internet kwiragizwa mu gihugu cose amenyesha makuru babuzwa canke bagategekwa uburyo bakoramwe inkuru gushikaho nabo nyene bihinduka ubuzima bwabo busanzwe. RSF rivuga ko genocide yakorewe abatutsi mu 1994 yatumye ibinyamakuru vyose bivuze ibidahimbaye ubutegetsi bica bifatwa nk'ibicanishamwe abantu. Ritanga karorero ki radio y'Abongereza BBC igisata c'ikinyarwanda yugawe kuva mu mwaka w'2015. Ishirahamwe ry'amenyesha makuru batagira imbibe rivuga ko naho muri iyi myaka iheze ataho nyangwa ry'agateka k'amenyesha makuru ryavuzwe rwose mu Rwanda bidasigura ko ritabaye ahubwo kwa rukubera benshi muri bo bataye bakomoka. RSF rirangiza rivuga ko rifise amakenga kw'amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi k'umunani uyu mwaka mu Rwanda ashobora kuba intandaro y'uruhagarara hagati y'ubutegetsi n'itangazamakuru. Nubwo biruko u Rwanda rwungutse ibibanza bibiri mu mwaka ugereranije n'umwaka uheze. Icegeranyo cy'umwaka w'2017 cishyirahamwe ry'amenyesha makuru batagira imbibe kivuga ku bwigenge bwo kumenyesha makuru butari bwigere bubangamirwa nk'uko biri ubu. Mu mwaka uheze abamenyesha makuru 74 nibo bishwe ku isi yose naye abarenga 345 barafungwa. Eroje Burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Mbega ukuri ko sindi kinyoma? Mbega inezo yo sindi nabi? Twarengera gute ibidutandukanya ngo dusenyere ku mugozi umwe? Inyishu ni mu gikino Murikira Ukuri mugiye kuba mukurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose ya gatanu kuva isaha 12:10 z'umugoroba. Murikira Ukuri ni igikino mutegurirwa na La Benevolence. Urakeneye kumenya inkuru y'abasiriko n'abarengera? Isango ntigutange!
Murika! Murikira Ukuri!
Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru. Inkuru yindi ikiravugwa cyane mu Burundi janye n'imyaka ibiri rumanye kuri uno wa gatatu igenekerezo rya 2026 kwezi kwa kane umwaka wa 2017 mu gisagara ca Bujumbura habaye imyerekano yo kwiyamiriza ukongera kwitoza ubwira gatatu kwa perezida Petero Nkurunziza mu kibanza c'umukuru w'igihugu. None nyuma y'iyo myaka ibiri hahindutse iki ku mugwa mukuru w'Burundi Bujumbura? Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka yaciye mu makartiye atandukanye atubwira uko yabisanze.
Igenekerezo rya 2025 kwezi kwa kane mwaka wa 2015 niho mu mugambi CDD nari ndongoye icyo gihe bafata ingingo y'uko
muradutunga ivyuma ntibisezeranye. Ijwi twari twasavye Sigyo baduhaye ariko umenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanka atubwire uko yasanze ibintu vyifashe mu makartiye atandukanye y'igisagara ca Bujumbura inyuma y'imyaka ibiri heze habaye imyerekano yo kwiyamiriza kwitoza kwa gatatu ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi perezida Petero Nkurunziza.
Ico abantu bose bafise umutima ukundi cy'u Burundi no gukunda abantu bahurirako nuko ivyo byashitse byakomerekeje cyane u Burundi bwacu igihugu cyarakomerekeye cyane iyo byerekana yuko buri kintu gihugu cyacu
mudutunge ibihunga bw'ivyuma ntiburiko buradukundira. Iyo nkuru ya Evariste ni vyakunda turayigarukako, ariko imbere yaho tubanze duhe ijambo wahoze arongoye igihugu cyo Burundi Sylvestre Ntibantunganya ahamagarira impande zose kurengera vyose bagashira hirya nino inyungu zabo za politiki neza y'igihugu ikaje imbere. Tumutega amatwi mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Ico abantu bose bafise umutima ukundi cy'u Burundi no gukunda abantu bahurirako nuko ivyo byashitse byakomerekeje cyane u Burundi bwacu igihugu cyarakomerekeye cyane iyo byerekana yuko buri kintu gihugu cyacu hari ingendo itegura guhinduka haba mu batwara haba mu bipfuza gutwara haba mbere no muri bene gihugu bonyene tukama dushira imbere kubaha no kubahiriza mu dukora byose ubuzima bwa muntu tukama dushira imbere gukunda igihugu cacu gishira imbere ya byose tugashishira imbere y'ubwoko bwacu tugashishira imbere y'imigambwe yacu tugashishira imbere y'ibindi byose usanga ari kwetu yumvira twasanze biza kuko twasanze ico gihugu kiriho kandi tuzogenda tukagisigaho.
Muravuze ikibazo gihamba cyane cyo guhinduka ko guhinduka ariko si ibintu byoroshye muziko mu Burundi haheze imyaka n'imyaka indyana nkizo zamazashitse hahirgiye gitoyi gusa cagahengwe ikintu abarundi muri rusangi bakwiye gukora haba abanyapolitike bose baba bari ku butetsi baba abavuga rumwe na leta ikintu bokora kugira ngo bahe amahoro abarundi bajuragijwe kuva kera niki
inyishu ngiye kuva ntihagire ubugira ngo giye guhimbika ntaka canke ntaka burya mu buzima bw'ibihugu bura hariho ibihe bucamwo igoye wibaza uti mbega ibyo bihugu bizokogorora gute urumva yuko idushobora guhinduka bintu hakubera iki bihinduka kuko haba habonetse imbondeza zije imbere y'abandi zigira ziki ijabaye muri imyaka idushobora kumira kubibandanya reka tubihindure uko abantu ntibabe imbohe ahubwo baraba imbere babone icyo gukeneye gusumba uko byari bimeze mu myaka iheze utyo uzosanga duteye imbere naye handi tugiye turazirikwa nakahi none kari cyane na cyane cyane umurongozi birabiza kagora ingene ushobora gukora guteza imbere ibindi
kuba imboneza ni ikintu muvuze gihambaye cyane rwose ubu ikintu cyokorwa kugira ngo ayo mahoro agaruke mu Burundi abarundi basubire kwidegemvya eka abarundi bavavanure niyo mutima w'indyane ataho zihagaze icokorwa nikihe turabona ku biganiro umengo ntambwe nini biriko biratera mu kigihe hoko gwike
nta yindi nzira atari kuganira kuganira ntagira wibaza ngo byose ubize inyuma intambwe kuri bishenye kuri kuriya kuganira bishobora mbere no gukomeza intambwe igihugu kiba gishitsemwo
hari abarundi benshi bavuga ko kuganira ibyo biganiro kenshi na kenshi ari biganiro bituma abanyapolitike bonyene bumvikana ugasanga ibibazo byo kumuzi ntibitorewe inyishu bakaba bavuga ko ikintu cyiza ahubwo nyabuna ari uko abarundi bo kwitegura bakaca mu matora ikana demokrasi igatsimbatara aho muhavuga ko iki mukanya gato
cewe sindi bazi uko abarundi ayo mahindago abarundi banyavuga bati iyo abanyapolitike bumvikanye nta ngorane zo mu gihugu kandi ugiye kuraba na kahise ka kino gihugu ingorane zose cagiye kigira nta nimwe yavuye mu gihugu hagati zose byama biva mu baharanira ubutegetsi araba buriko cyangwa ashaka kugushikira igihamba rero no kumenya yuko ubu hari inzira twafashe yo gushikira ubutegetsi no kuza kubaza abanyagihugu bonyene
mu kanyagato icane gose muri mu banyapolitike peza Sylvestre Ntibantunganya bari bakinjiye mu gihugu eka kubera uruhagararwa ari mu gihugu muri iki gihe hari abanyapolitike benshi cyane rwose baba hanze y'igihugu akamwe mwotera abanyapolitike nakahe akamwe mwotera leta y'Urundi nakahe mu majambo make
kiguye majambo atomoye ko ntahe nahunze igihugu narasiguye imbuzare zatumye mba ndabangiriye ndi hanze n'ibyo byavuye kuri jewe ico kitihwe akamwe nte mu nyapolitike wese hari hose aba ari mu Burundi aba uri hanze uri wa hari hose ngirandi mu nyapolitike uyu munsi igihugu cy'u Burundi kiragukeneye mu nzira nziza y'ukugira ngo iki gihugu kirengane bino bihe dutegure kazoza twese umwe wese yirengere umwe wese arabe icankenegwa yumvirize uwundi
Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi murakoze cyane gose ku kanyamaduhaye
namwe murakoze cyane
Nuko rero tugaruke kuri ya nkuru vyari vyanse ko twumviriza umunyamakuru wacu Evariste Nziko Banyanka tugira uko yasanze ibintu vyifashe mu quartier atandukanye gisagara ca Bujumbura inyuma y'imyaka ibiri habaye imyerekano yo kwiyamiriza kwitoza kugira gatatu ku mukuru w'igihugu cyo Burundi Perezida Petero Nkurunziza
Kwigerekerezo rya 25 kwezi kwa kane mwaka wa 2015 niho mu mugambi CNDD nari ndongoye icyo gihe bafata ingingo yuko umukandida wacu azoharanira igice cy'umukuru w'igihugu ari nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza ko mu mbaga rero muti mbega kuri iyo ngingo mwafashe hari icyo muyivuga ko iyo kuba mwatanze uwo mukandida nagira ngo bwa mbere hoho mbanze nkeze nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza kubwira n'ubukerebutsi bwiwe yiwe kukungene mwino miyakiri ya bifashemo naho nyene hari ibihugu byaduhaye umugongo ikadufatira ibihano nuko rero mwabivuze dufashe ingingo yo gutanga umukandida ikora nkuru nziza itoze ku giti cy'umugambi FDD bwo bw'igihugu mu matari mukuru w'igihugu hafi haba imigumuko ku itariki 26 nagira rero ndababwire yuko kwaba twashinga umukandida Petero Nkurunziza cyangwa twaba twari gushinga uwundi mukandida ibyo ni igihumuko mwabonye yabaye ku itariki 26 z'ukwezi kwa kane mwaka 2015 yari kuba kujya nyine mwabonye yabaye kuko ntibari ko bagwanya umukandida bari ko bagwanya umugambwe wose umugambwe se defective niyo yari intumbero
mwoba mufise ibimenyetso byerekana ibyo bintu mushikirije
turafise ibimenyetso kuko nagenda kubwire yuko mbere yuko n'amatora aba ibyo byaravugwa yuko bashaka ko ubutegetsi bwose bukomoka ku mugambi FDD buhava bwose burundu ibyo byaravugwa abari mu miryango itavuga rumwe na leta barabivuga ni ukuvuga rero ko kuba twarashyizeho umukandida Petero Nkurunziza yabaye imbarutso gusa yo kugira ngo baronke icyitwara kugira ngo ijya migumuko ibe ariko nababwiye yuko uwo twari kuza nawe akomoka mu mugambi FDD ijya migumuko yari kuba kuko ntibaronkeye umuntu baronkeye ubutegetsi bwose
amakuru batangaza cyane cyane abatavuga rumwe na leta avuga ko biyamirije cyane cyane ikiringo cya gatatu nimuyemera
ariko ndayemera kubera ko ikintu ntayemera nuko inzira zose zerekana yuko umukandida w'umugambi FDD Petero Nkurunziza yarakwije ibisabwa n'amategeko zarakurikijwe ariko naho zakurikizwa ntibazemera ntibazitaho ntibari bazimizwe kuko nkuko nakubwiye intumbero ntiyari iyo intumbero yari iyo kuvuga ntibere ubutegetsi bwose noneho ni nabyo ubona nuno munsi iza kujya gufata no igihugu kujya gufata igihano Burundi ni kugira ngo bananize intwaro y'umugambi FDD hanyuma noneho abenegihugu bayimube hanyuma tuve ko
gusenyura ubutegetsi imigumuko ibihano ibyo byose bisa n'ibintu ataco byashitse ko ariko ikigaragaza nuko mu Burundi uarundi bakenye ikabukene n'ibwinshi ikana umutekano urumva abantu bapfuye hijya no hino ibiganiro ntibisa n'ibiko biratera imbere ikintu ku bwanyu co tuma abarundi muri iki gihe gushika no mu Burundi wo kumutumba yumva ko afite amahoro tikeka ko hari umuntu ashaka kumuganagura canke ika umutekano we wifashe neza ikintu co tuma Burundi bwogorora muri iki gihe inzira nyayo ni nkiye
nibaza ko ikiringo turiko turacamwo nk'abarundi nibaza ko hari n'ibindi bihugu byinshi ku isi byaciye muri bino bihe twebwe turiko turacamwo ni ukuvuga ko ikiringo turiko turacamwo navuga nk'ikiringo co kudukebura nk'abarundi kugira ngo tumenye yuko tutaterwa kwama tuzerize aha no kugira neza yuko ibikorwa bikuru bikuru igihugu kiba gikeneye nk'ibi byo guhemba abakozi n'ibindi bikorwa bitandukanye uno munsi biriko birakorwa ukuri kwamye bivanye n'uburyo turonka hano mu gihugu nyine ukuvuga rero kuba hari abatwugariye ko bahora baduhaye imfashanyo bakugara byaduhaye kwikebuka kuraba noneho mbega nk'abarundi dushoboye iki twebwe nyine ukuvuga rero nagenda kubwire ko ibi ni iby'umwanya muto nimba uvuga uti abarundi barakenye ibi ni iby'umwanya muto ejo twarabonye neza ko tugeza gukora kugira ngo natwe duteye imbere nk'uko ibindi bihugu byateye imbere ubushinwa n'ahandi uno munsi ibihugu bikomeye kubera ko byavuye hasi abenegihugu bo mu gihugu bakava hasi bagakora bakarondera uburyo bwose bakimbura kugira ngo bashobore mu ruhande runini rubaho kwibako ibyo rero turimo uno munsi nibyo bigitangura birababaza birafata akanya ariko ndakubwiye yuko Burundi ejo cyangwa hirya y'ejo buzohaguruka amakungu agatangara
nuko rero mwongere mudutunge kandi muturanye kuko ivyuma bitatwereye uno munsi mwumvise ko mutariko mukurikirana inkuru y'umunyamakuru wacu Evariste nziko banyanka ubwo nyabona mariko mukurikirana Pascal Nyabenda yahoze arongo uyu mugambwe CNDD-FDD igihe uko kwitoza kugira gatatu k'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bimenyeshwa ariko muri make inkuru ya Evariste nziko banyanka uko yabisanze nuko amazu amwamwe ari mu kumutakura ubu unye atagiramwo abayabamwo ni mu gihe icegeranyo c'ishamwe rya ONU gitaho impunzi geruka kwerekana yuko abantu bagera ku 500,000 ariyo bahunze kuva haduka izo ntureka za politique mu gihugu cy'u Burundi. Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru. Umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara ya malaria mu Burundi wahimbaje uno munsi, ukaba wahimbarijwe mu ntara ya Cankuzo iri mu buseruko bw'ico gihugu. Uyu munsi rero ushitse mu gihe leta y'u Burundi heruka gutangaza ko malaria yamaze kwitwa ikiza. Ivyinshi kuri ino nkuru tubaza umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Sabibana.
Icivugo cuno mwaka ugize 10 uyu munsi muza makungu ware ugwanya malaria uhimbajwe kigira giti dukora ibishoboka byose dutuze malaria kugwego gw'igihugu uno munsi wahimbarijwe mu ntara ya Cankuzo ziri mu buseruko bw'u Burundi intara iri mu ntara 9 zasinzikajwe niyo ndwara ya malaria nkuko biboneka mu cegeranyo c'ubushiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida mu Burundi ibaro dukura mu biro bijejwe amagara y'abantu muri iyo ntara yahimbarijwe mu uno munsi muza makungu vyerekana ko bagwaye iyo ndwara baje kwivuza bangana n'ibihumbi 90 n'ijana na 13 mu mezi abiri atangura no mwaka w'ibihumbi 2017 ukwa mbere n'ukwa kabiri ukoreye kuri ivyo biharuro usanga ibice 31 n'ibice 8% vy'ababa muri iyo ntara iri mu buseruko bw'u Burundi bagwaye malaria naho ku rwego rw'igihugu muganga Niyonizigiye arongoye umugambi w'ijejo kugwanya malaria mu Burundi amenyesha ko abantu barenga 60% aribo bafatwa niyo ndwara mu bagwayi bitura amavuriro atandukanye muri abo 55% bafatwa na malaria n'abana bari munsi y'imyaka 5 abantu bitaba imana bari ko baravugwa nawo kwa muganga 39 n'ibice 6% bapfa bahitanywe n'indwara ya malaria muganga Dionizi Nizigimana arongo uyu mugambi w'igihugu jeje kugwanya malaria mu Burundi avuga ko leta y'u Burundi yamaze gusohora ingingo yo kuvura abagwaye indwara ya malaria ku buntu
turavuga yuko mu gihe cikiza cha malaria ku imiti bayitanga ku buntu imiti itangwa ku buntu yabamaze kunyumviriza baramaze kumva yuko ntimiriza ahubwo abene gihugu yuko batogira ubwo bavuga yuko bagiye ku bataronka amafaranga yo kugura iyo miti mugabo yuko ugiye kwa muganga yuko iyo miti uzoyironka ku buntu ugambere ho murazi yuko ijya miti yo kurugezo kwa mbere yarisanzwe itangwa ku buntu kuri bose ijya artisanat amodiakin kumbure imiti ya kugwa nayo nuko ari imiti commercialize ni imiti ya kinini umuti wa kinini rero ni wajya kurondera hajya muri novuga muri pipe hajya kuri bajya bigenga ujya urumva zokurihisha muganga wagenda mu ntuzeye mu mavuriro ajya novuga public hajya twaramaze kubitangaza kumbure hagize ubirenga ko mu dusanzwe dukorana muri cyo gihe tuzobikurikirana.
Uyu muganga arongo uyu mugambi w'igihugu jeje kugwanya malaria mu Burundi abandanya avuga kuretse kuvura abagwayi ba malaria ku buntu hariho n'utundi twigoro leta y'u Burundi iri kirakora ifadikanije n'abagira neza bayifasha mu kugwanya ico kiza.
Ikindi kwakoze OMS yarashoboye gutuma ko abahinga basanzwe bakorera muri OMS Afro Brazzaville baraje inshuro zibiri baradufashije ubwa mbere baraja ku rubuga kugira barabe ukuntu abaganga ariko barabyifatanwa barabe yuko ariko barabikora neza ubwa kabiri badufashe kurondera impamvu zoba zatumye habaho icyo kiza cya malaria nubundi bagira yuko nubu hariho abari ngaha novuga iby'imibu ariko aradufasha n'ibintu byo gupoma ari muri iyo mezi ari ngaha ariko aradufasha mugabo abandi baramaze gusubira inyuma kandi nibaza yuko bakoze igikorwa gishemeye cyane.
Senkomo Elam umunyamabanga nahegaezwa mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza sida mu Burundi amenyesha ko hari umugambi ugiye gutangura vuba bwango bwo gutanga imisegetera iri mu imiti y'ica imibu ku buntu mu ntumbero yo gutuza ico kiza. Mu migambi yindi leta iri kirashira mu ngiro nk'uko Senkomo Elam abimenyesha no gupoma imiti y'ica imibu mu bibanza byamwe abantu benshi nko mu mashuri afite uburaro amakambi ya gisirikare n'igipolisi mu Cankuzo. Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Mbere ko dusezerana tubirutse incamake makuru twashikirije leta y'u Burundi yameje icifuzo cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cyo kugena Michel Kafando ngo abe umuhanuzi wiwe mushasha adasanzwe mu Burundi. Ishyirahamwe rihananiye agateka k'abamenyesha makuru Medecins Sans Frontières ryatangaje uno munsi kuwa gatatu ku bwigenge bw'itangazamakuru ku isi bugeramiwe bikomeye ni muri raporo yaryo ya misoko k'umwaka utashe. Ubwigenge bw'itangazamakuru bwifashe ku isi abantu 20 bapfuye mu ndwi mu utana mu mitwe kwabereye mu ntara ya Kasai muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Shuti mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha niho bigarukiye. Tukaba dushimiye abadufashije ku buhanga bw'ivyuma engineer Peter Handley, tushimiye kandi na Fazo yageranije ibiganiro twabashikirije kuri mikoma ari kumwe na Jeff Deniyongabo
na Diane Nahazwe. Tukabifuriza kugira amahoro mu banyu.